Ijumushikira nganje avuga ngo nta nama ngo zateguye byo koraniro kaminuza sivyo kuko itariki 16 z'ukwezi k'umunani mwaka uheze itariki imwe y'ukwezi kwa 11 2022 nyene n'itariki 11 z'ukwezi kwa mbere uno mwaka itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri n'itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu ibiro bikuru by'umugambwe twarakoranye mu byigwa harimo icyo kijyanye no gutegura ikoraniro kaminuza. Biratangaje cyane kubona abo bantu bavuga uko mu gihe twicaranye mu koraniro kaminuza itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu bakanatera ibyiyumviro mu mpinyanyiro z'amategeko y'umugambwe iminyanyiro zemejwe 100% n'abari bitabye ikoraniro kaminuza hanyuma inyuma y'ukwezi n'inusu kurenga bakavuga ngo ntibyaciye mu mategeko. None baragiye mu bitari mu mategeko baranaterera ibyiyumviro bitari mu mategeko baranabyemeza. Agira kabiri amategeko y'umugambwe uko yubatse aratomora neza yuko ikoraniro kaminuza ari urwego rukuru rw'umugambwe. Ni ukuvuga nta muntu ashobora kuvuguruza iby'ikoraniro kaminuza ryapfunditse. Nibyo bituma rero bitangaje kumva yuko abo bantu bavuga ngo barabyanze kandi aribo babifunditse kandi bazi neza yuko urwo rwego rwabifunditse ari urwego ruri hejuru y'urwego bitwa yuko bari bavuga yuko barimwo n'ibiro bikuru by'umugambwe. Ikigira gatatu ni uko umushikiranganji avuga yuko bamwitwaye ko mugabo akaba atigeze yumviriza umugambwe kuri ibyo baba baragiye kwitwara nabo bitwa ko bitwaye ntibigeze babimenyesha umugambwe titwebwe turafite ingorane uku n'uku n'uku. Ibibazo rero ukuntu biri, umushikiranganji ashobora kwinjira mu itunganywa ry'umugambwe igihe hari ikibazo c'amacakubiri ashingiye ku moko cyanjye ku ntara cyanjye ku madini. Ibi bibazo nta bihari mu mugambwe CNR. Abo bantu ngo nuko ngo batibona mu nzego nshasha. Ibyo rero umushikiranganji navuga ntibaramutaye mu rudubi afata ingingo gihutihuti ndetse anarenga amategeko uko yanditse.
Abo bantu bavuga ko batisanze mu nzego nshasha nico conyene bitwaye bahora CNR agatorwa cyane hariho n'ibindi mwari musanze mupfa mu rugambwe indani bitamenya bari hanze.
Ibyo nibyo bavuga hanyuma bakavuga ngo barakumiriwe. Mugabo nakubwiye yuko nta wigeze akumirwa muri bo. Ibyo twavuganye imbere yuko tubandanye ibikorwa byo gutegura kongre ni ukuvuga inama twagiranye nabi tariki 17/18 z'ukwezi kwa kabiri n'ubundi bari bagiye kuja kubesha umushikiranganji mwaburibyemwo isabukuru rya kane. Hanyuma umushikiranganji adusaba yuko tuvugana ivyo bibazo vya biri hagati yacu bibanze bive mu nzira tupfundika yuko ibikorwa byose tuzobikorera hamwe kuri ibyo bintu tukugomba kwigira akazi kabo ko bobiheba hanyuma ibikorwa byose tukabikorera hamwe. Mugabo ivyo ntibashatse kubikurikiza babyemeye batabyemeye uko babandanije ingendo yo kuguma bigisha hirya no hino urwanko bandika ibintu bagaca bacisha ku bandi bantu ngo nimushire ku mihora twagira ibikorwa ntibabyitabe. Ivyo rero bikagaragara yuko mu by'ukuri bafite kumbura kandi kantu batumbereye tutazi impamvu waba gatumbereye. Twebwe rero si kubera rero badashatse gukora ibikorwa tw'umugambwe woca uhagarara kuko umugambwe si abo bantu bangahe. Umugambwe si urwego rucanye ruriya umugambwe n'abanywanyi babo bose.
Mbe abanditse
bandanye ibikorwa turabandanye ibikorwa abagomba nabo kuja mu bindi tukabarabisha amaso.
Bangana gutega agatorwa sa abandikiye ubushikiranganji
amatwa asumira ngo n'abantu bashika ku 8 abantu 8 rero nibo barutisha ikoraniro kaminuza cyajemo abantu bavuye mu mihingo yose y'igihugu.
Abo 8 bari basanzwe bari mu nzego imbere y'iryo koraniro bari bafite ikibanza.
Yego bari basanzwe bari mu nzego kandi n'ubu uko amategeko atunganije bari mu rwego mpanuzwa jambo rukorana n'ibiro bikuru. Ariko turetse n'ibyo umuntu nawe umunyamugambwe kubera ari mu rwego ko imiliyoni n'imiliyoni z'abarundi bari mu mugambwe CNR bose ntibashobora kuba mu nzego kuba rero bitwaza iki cyangwa bitwaza kiriya baribagira yuko amategeko yo nyine ubwayo ukuntu yanditse uko data wanjye bavuga ngo amategeko muri 2019 ingingo ya 47 iraha uburenganzira umukuru w'umugambwe kugena no kurangiza amabanga y'umukuru y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe yabari mu biro bikuru by'umugambwe yabarongoye intara yabarongoye amaprovensi yabarongoye amakomine mu ntumbero yo kubahiriza yuko intara zose ziserukirwa. Uyu munsi rero nimba intara zivuye kuri 18 zigaca kuri 5 cyumvikane yuko hariho abashobora guhindurirwa amabanga kandi cyo n'ibintu bisanzwe mu bari basanzwe bari mu rwego rukuru rw'umugambwe rwego shingwa bikorwa rw'umugambwe hariho babiri bari muri izo nzego shasha abo bandi none cyoca kibi cyago cyoje kibi cyaha ku buryo baca bavuga ngo umugambwe ngo ntagishobora kugenda ngo bitabaye ko babishaka.
Hanyuma bimwe mu byari byafundikiwe muri ayo makoraniro abiri ubushikiranganje uvuga ko butemera hari gishobora kubera intambamyi kugambwe
ntanakiba cyo intambamyi kuko ikoraniro kaminuza ryateguwe rifise ikibazo kimwe cyonyine kwari kuyinyanyura amategeko n'amategeko arugo y'umugambwe yo muri 2019 kugira ngo tuyaroranishe n'ibwirizwa ry'igihugu tuvuye ku maprovensi 18 tugiye ku maprovensi 5 tuvuye ku makomini 118 tugiye ku makomini 42 amazone araduza baye 151 imitumba 3,044 twebwe rero twisunze iryo tegeko rifise ingaruka kuri no kuri andi mategeko y'igihugu hari mesha zosubirwamo azohinyongerwa gushashiye nk'irigenga amatora irigenga amakomine n'ayandi twebwe ntitwari gushobora kuguma turi mu ndinganizo y'amaprovensi 18 kandi hari amaprovensi atagiye kuba amaprovensi 5 hagiye kuba amakomine 42 ibyo nibyo twumvikanye baraterera n'ibyumviro kandi birajamwo hanyuma biremezwa 100%. Mu ngingo rero zafunditswe nuko harimwo ingingo mu ikora ndoka minuto ya 10 yo kuwa 12 mu kwezi kwa gatatu harimo ingingo ivuga yuko mu kurindira ko inzego zose zicaho ko ikoraniro kaminuza rihaye ububasha umukuru w'umugambwe kutunganya gushasha inzego z'umugambwe kuva hejuru gushika hasi mu ntumbero yuko umugambwe uja udaca kubiri n'iryo bwirizwa rishasha rigenga imihingo y'u Burundi. Ibyo twarabyumvikanye bigiye gushyirwa mu ngiro rero niyo rero bamwe baca bumva rero yuko ngo bitoshoboka bagaca bikoreho kumushikiranganya nk'uko babona ko n'ubwa mbere bamukoresheje isabo kuri gasiba bati rero n'ubu rero ibintu tuturagize umugambwe ntawuzi rero intumbero bafise mu kurondera gukora ibiguranye n'ibyo byotuma umugambwe utera imbere.
Ni ibere ririkorera yagabukebuke n'abazohava bagaruka mu kumvikana cyane hari n'ingendo mwigeze kubwira ijwi rya Amerika ko mwibaza ko arabashaka gutatanya umugambwe ga Honorable Agathon Rwasa.
Twe tubona yuko ari abantu bafite intumbero yo gusambura umugambwe tubona kandi ko ari abantu baba bariko barakoreshwa kuko nta kuntu twari kwicara tukavugana uko tugiye kubyifatamo tugakorana ibikorwa tukajya no mukoraniro kaminuza turi kumwe mugabo tugize ngo dutunganye amakoraniro mu ntara 5 ukabona hatangwe kujyamo ibintu byo kwisibisha atambo atampamba.
Ubu rero ikigiye gukurikira mu SNL n'icahe uzosura mwongere mwicare mubivugane ubushikiranganje murategekanya kubwicarika mukicana mukavugana cyane
twebwe imiryango nguma yuguruye bashatse gusubiza ibirenge hasi ibibazo tukabyiga tukabitorera umuti turi hamwe icyo kirakunda ariko icyo kidakunze naho turakoresha amategeko uko hari twarashyizeho umugwi ushobora gukurikirana ibyo bibazo hanyuma ukazotanga icyegeranyo mu biro bikuru hanyuma ingingo zigafatwa.
Honorable Agathon Rwasa mutwara umugambi SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi turashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe kuri aka kanya muduhaye.